imumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri FM 104.3 bitatu mu Rwanda, mu Burundi naho twumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 11 ukwezi kwa munani mwaka wa 2017. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya wa ca kiganiro muri Isanga ku bakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu, mugitegurirwa mukagishikirizwa ni radio ijwi rya Amerika. Ni kiganiro giha karyo ababijejwe mu karere kacu mu Burundi no mu Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaronkera karyo ko kubaza ibibazo canke gutanga intererano. Nk'uko bisanzwe ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro canke ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino mu ibyo tugiye kuganira ko. Ikiganiro rero ni muri Isanga nk'uko nayo yabwiye.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika, mwese muratumiwe. Bamwe mu Barundi bamwe bakunze kuvuga ko umubano mwiza hagati y'umukazana na nyinabukwe ari ikintu kigoye, ndetse bamwe bakanarenga bakavuga yuko ari ikintu kidashoboka. Izo mvugo zamye mu mitwe y'Abarundi uko ibihe byagiye bikurikirana. N'icyo kibazo ni kimwe mu bituma ingo nshasha zishingwa za mamatati, izindi zigasambuka. Igikomeye kandi nuko n'izidasambutse ataho zishikana mu iterambere ryazo kubera iyo zuguru mu miryango. Ibyo byose bikabera intambamyi ku iterambere ry'igihugu muri rusange, ndetse ngo iterambere ry'igihugu ribera ihera mu ngo murambabarira. Eka na bamwe mu bigeme baba biteguye kujya kubaka izabu, iki ni kimwe mu bibazo bibatera ubwoba bibaza ko bagiye guhura n'ingorane. Umufasoni Christine Ntahe akurikiranira hafi ibyingo n'imiryango, avuga ko uko kutumvikana cyabaye ndetse n'icivugo cyagumye kigaruka mu migani y'Abarundi. Yifuza ko Abarundi bakwiye guhindura inyifato bakamenya uko bitwara mu ngo kugira bagarukane icuka cyiza mu miryango yabo. Mu kiganiro muri Isanga rero cyo kuri wa gatandatu ku bakenyezi nk'uko nayo babwiye, twatumiye uyo mufasoni nyene Christina Ntahe asanzwe ari i Burundi. Bamwe bakunze kumwita Mama Dimanche ku bikorwa asanzwe akora byo gufasha abana bantaho nikora. Christine Ntahe kandi n'umufasoni azi bitari bike biraje ishinga ingo n'imiryango, afite kandi impano zo guhanura abigeme hamwe n'imisore bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo. Yaranakoze ndetse n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Afatiye rero ku byo yabonye agiye kudufasha guca irya nino iki kibazo, atubwire na bimwe byokorwa kugira izo ngo ziri mu bibazo nk'ibyo ndetse n'abimirije gushinga izabo bamenye uko bavyifatamwo. Turi kumwe rero na Madame Christine Ntahe kuri telefone. Christine, turabaramukije. Ego me, turabashimiye kubona mwafasha akanya kugira mwitabe iki kiganiro ku ijwi rya Amerika, kandi mugire nabo mufashije batari bake.
Oya, nacyo ndabakengurukiye cyane kubona mwanyumvire mukantumira.
Egome murakoze madame rero Christine mufisi imyaka itari mike naho tutayizi kandi mubaye mu Burundi gihe kitari gito nibaza kandi ko ari naho mwavukiye mwabonye byinshi mwiheje ngo mu Burundi mwibaza ko ari iki kintu nyamukuru giteri iki kibazo mu ngo zifisi izo ngorane umukazana nari na bukwe bafiki nyamukuru
urakoze urabivuze jewe sinshinzi imyaka mike reka mbere sindanayideha kuko Imana yarayimpaye ndayigeze ko si imyaka 68 urumva neza yuko ntari umwana w'ejo ivyo rero by'urwango rwa ruri hagati ya ina bukwe n'umukazana nakuze ndavyumva kandi n'ubu ndabibona kaba muzi no mu kirundi ko bavuga bati urwanko rwa ina bukwe n'umukazana rwabaye akaramanda ni ukuvuga rero yuko urwo rwanko ruriho hagati ya ina bukwe n'umukazana baye ina bukwe n'abakazana benshi ntabiharuro dufise byo bimwe bavuga bati babingahe ku ijana ni benshi biriho ariko na cane kandi ko hariho n'abandi titwofatira muri bwinshi ngo baye na bukwe bose n'abakazana bose barankana ariko ikiboneka nuko iyo bankanye n'ukuri imiryango irahungabana amatati araduka kandi yashobora gutogwa inyishu muti none biva kuki biva kubera yuko harabura ikiganiro gituma abo bigeme baja kubaka bagenda bazi ko bajanywe n'urukundo bagiye mu muryango mushasha bagiye bagize imana nama ndavita ko ari imana basanzeho ina bukwe baba batomboye ategeza kubabera umubyeyi se ukwe nuko ariko kenshi na kenshi usanga ataruko bagenda bafise ibindi mu mutwe bagenda bagira bati ubu rero uwo mugabo ni jewe yarandondeye yarankoye ivya nyina niyibagire ubu rero ni jewe ngiye kuba guseruka kuba yego ntivyari bibi mugabo nukuru gacu usanga kenshi na kenshi ubwo rwango ntirutangura abaye na ukwe jewe mpora nsanga mpora mbona nko iyo abahungu bariko barakwa bagifise ba nyina igishika ina bukwe agiye kugwa mu ndu mukazana wiwe urabona ko anezerwa agira ati ash umwana wanje nararize naravyaye narahitse none arashitse mu bigero uko nako bisa akanyamuneza gaca nibaza rero ngene bigahindukira hakabugwango urumva rero iva ku bintu byinshi biva yuko uwo mukazana agira ati hamwe no mukuru kuri nyina ubwo rero ibintu byose yahora hanyina bizoja kuri jewe ni jewe mbaye uwo mu rugo mugabo akibagira yuko uwo nyina nawe yaramwihungenze amezi 9 urazi umubyeyi ivyo akorera umwana akamushikana mu bigero bitokumvikana ko hatoza naho uwo mukazana we waje kuba inarugo bitokumvikana na gato wenyine ashobora kugira ati ndagukuye kuri mama wawe mawe uko nagumiwe nanje ngumi wanje ahiwe nawe akibagira yuko hashitse kubera uwo ina bukwe yareze imana ikamufasha hanyuma umukazana akaronka uwo mugabo rero biravana agira ati mbega ninaguma ninareka bakagumana azomuha ibintu azohava aguma mushira ariko kandi biranavana no kuri baye na bukwe bagira bati bamwe si bose bagira bati burya rero arazanye umugore mbega tumwe yahora mpa azohava abandanya tumba mbega ko yahora ateramira ngaha tukayaga umwana wanje none ubu naho ubwo bizokunda ishari rero rikaza kandi turabantu hari bishobora kubura ishari akagira ati je yahora mpa sinzoronka ugaca usanga rero nizuguru mugabo na cyane cyane ni ukubwira yuko birakunda gushika mu bantu babana baye na bukwe babana n'abakazana babo
baba mu rugo rumwe
baracungana usanga bacungana ariko nk'aba baye na bukwe bamanuka rimwe canke babino bakagendayo rimwe abonye umukazana atamuravye neza agira ati ntakundi ndahevye mugabo ajana agahinda kuko n'umwana wiwe yategezwa kuruhera inyuma kandi ari ku mwana wiwe urumva navyo birababaza bibabaza bose naho bigenda gucyo abo bayi nabo uko barababara mu mutima nabo bakazana cyane bakazana bakinda bagarami ndabizi ndabizi agira ati nagume hariya mbere niyagize imana kibaruka akagira ati mabukwe akabona akabwira abana ati ntazoze no kubaramutsa ntazoze kubaramutsa mujye mbone mwiruke kuko
ego utarabandanya gushika numva ibyo uvuga numva umenga ingorane mu ngo ziterwa n'abayinabukwe ndetse nabo bakazana ni igitsina gore kiko kiravugwa mbega igitsina gabo nta ruhara cyo kigira muri ako kajagari muri iyo miryango
ego cyane n'abagabo barafite mu ruhara urumva arabibona ari hagati uwo muri hagati ari hagati ya nyina ari hagati y'umugore wiwe arabona ayo matati kenshi ararengegwa hari naho mbere ucusanga mu kubi ucusanga yabigize nabi kuko acagenda mu mpisho ari nk'utwa twaye agacabwira nyina ati ehe mama ndaguhaye utumugabo mukazana wawe ntabimenye nje ninyegeje yonyica yondaza kuwa musonga ntuzomubariri urumva nk'abateranije wa atagira ati wa mukazana wawe inawe uko acavuga ati aha erega no mukumpa umwana wanje ari inyegeza hanyuma canke umugabo aho yobwiye umugore we ati ndagusavye wumvikane na mama wumvikane na mama kuko sinzomuhe bakabicisha bugufi ukazusanga atanguye kumukubita utamwumvikanye na mama uzohita mugende mama sishobora kumuheba oya iyo izo ni ibintu bidakunda nta kiyago kiba kiroyemo yategereza kumubarira ati mbega none wewe kuri kuribaruka kuri kurabyara mbega abo bana bawe niwakura ukagenda bakagushira inyuma yago wowe uzobyumvira gute uzokwiyumva gute akamubarira akamuyaga n'ahandi tusanga ari induru
Egome mu ntango y'ikiganiro navuze ko mufise impano zo guhanura bigeme hamwe n'imisore bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo ibyo bintu mubikora gute mubikorera he mubafasha gute
Ego jewe novuga yuko natewe iteka niteka natewe kuri paruwasi jewe mva ko hamungagara kuva kera haraheze imyaka irenga 10 narasabye yuko nogenda kuza ndaremesha ibiganiro ngatekerera impanuro abo bigeme baja kubaka iyo misore ija kubaka ni imyiteguro y'abageni narabasabye yuko nogira ikiganiro cerekeye gushira imbere ikiyago mu ngo no mu miryango mu ngo rero nabo bubakanye imiryango nabo basebukwe n'abayinabukwe nabo bakozi bo mu nzu washaka kuko nabo bari mu miryango ko n'abapartenere bacu ikiyago misi yose ariko kandi nabisaze kuko nk'uko mwabitanguye kubivuga ingo nyinshi uheruka zashinzwe kwadusanga bavanye bariko bahagarara imbere y'amantu imbere y'amasentare birababaza cyane rwose nagize nti naho ari ibintu bitoyishi noterera intererano yanjye narabonye ko ari intererano ifasha cyane rwose kuko n'ukuri baraninyuma y'izo nyigisho baravuga bati ego n'ukuri izo nta n'umwejwe yabitubarire je ndababwira ati mwabigenye twumvikane murabona abigeme barongorwa bakiri bato burya mugiye kubaka muri bato imyaka imana izobatiza mugiye kuyimara kwa sokwe na nyokubukwe mugiye kuyimarana n'umwubakanye
arahevye iwabo arahevye se na nyina aragiye
muri arahevye imyaka nimwaro nk'imyaka 80 muzaba muri hajya niwe muryango nyokubukwe niwe nyoko so ubukwe mugize imana mukamuronka nimurabakunda nk'uko mukunda abavyeyi none gantuza jewe ndafite umukazana umukazana anyita mama ntakintu turava hamwe nagira nti abakazana bose n'abayinabukwe bose ntibankana n'ukuri jewe ndafite baramukazanje babiri jewe mama yari umutamakazi yarigeze kugwaraja mu bitaro mbere no munyuma havuye yitaba kubera jewe nkuze barambwiye batumviriza wowe ntuzorara mu bitaro na rimwe twebwe nitwebwe tuduhora dukuranwa barakuranwa baramukazanje babiri bagakuranwa na mwene wacu muto yaracewe baracabasha nabuzukuru ba mama jewe barambwiye bati twebwe nitwe tuzorara nibo bamwiyegeka nibo bamuhembura nibo bamwoza nibo bamusiga ibintu bishimishije by'imihezagiro igana yandi mumenyesha makuru n'ukuri ababigeme baca kubaka bakavuga bati mabukwe inyuma y'urugo sinsuye kumubona nawe wa mugabo wanjye sinsuye kubona muyaga ntamuhezagira urimo oya ntamuhezagira n'umubyeyi kirazira yo kumubyeyi akwidogera kirazira ko umubyeyi yidogera umwana kandi umukazana aje arondera kubaka aje akunda uwo mugabo wiwe nta kintu na kimwe kibuza yuko yogerageza akayengayenga ina uko ajya ndibasaba na byinshi washaka eka ndibasaba byinshi abo batama akazi wumva basaba kubibuka basaba kubakura mu kije ubahakiranya ukamwubaha ukamuyagisha ukamuzimana hariho abakazana bavuga bati jewe mabukwe ni fantayo nkari uko umuhungu wiwashitse wiyumva nkari ikinono ibintu bibabaje ucumenga ntandiro je birambabaza cyane mugabo jewe ndiko ndigisha kuri paruwasi barambwira bati ibyo tubariye nta numwe yarwa bitubarire rega kandi niza kera umwigeme agiraje kubaka bayi na singi baramuhanura bakamubarira ingene azokwifata bakamubwira bati uragira amaso ntugira amatwi bakamubwira turasonera nyoko buko na sobukwe ubu uye babyuka bagenda nta numwe bategura abo bamarene babo barangana nabo baba bagiye kubaka atawe wabibabaye
nabizo nyigisho nkazo baba bararonze
hariho rero n'abandi bagira bati ese cyo gukunda ba data uko na ba mama uko ivya kera mwebwe mwara bakiye cyo twebwe ntazo twujamo n'umubyeyi hari imyaka yo kumukunda cyangwa yo kumwanga kumubyeyi utegerezwa kumukunda gushika utse gushika pfe ari naho imihezagiro iva
egome urakoze Christina Ntahe turafise umunywanyi wa mbere yiteguye kukubaza ikibazo tubasabe muze murabishura magufi magufi kirezi kuri telefone muratwumva
yego ndabumva
zimyi radio kirezi amajwi arakwegana
wena radio ndiko ndumviriza ahubwo ndiko ndumviriza amajwi yanyu
yego me murakoze ariko biraheze muri he mwifuza gushikiriza iki
jendi utumbura mu Burundi
yego
jewe sindubaka mugabo sindu umwana mutoko na heje kaminuza rero ndashimye ikiganiro mwagize ni ikiganiro ciza madamu fise nayo yashimikiye yuko abakazana kenshi ari bo batubaha ababaye na bukwe babo basebukwe rero ariko jembo rumengo ikibazo cyabo kiri gusa ari gusangana inabukwe yanka mukazana ugasanga nk'umuhungu dufate agomba arongore mugabo ugasanga nyina wiwe aravuga tujya mukobwa sindamushaka nshaka kumubona ibintu bya gutyo rero je sinzi ikibazo kinini jeko ndabifashe kubyo kivyomeje gushikiriza mbona ko ikibazo kinini kiba gihagaze hanini yuko abantu kenshi ugasanga yarafite ikintu kinini afasha nyina wiwe iyo rero ari afite ikintu kinini afasha nyina wiwe bica bihinduka yuko uwo mumama niyabona yuko umugore umuhungu we agomba yubake ucumengo ntaco adoshira kumufasha rero ucumengo aho ni ari kuyindi kota ariko iyindi kota atavuze kuko ari igihe bishize ugasanga umubyeyi umuntu ashatse kunywera umubyeyi mugabo ugasanga uwo mubyeyi ntabonye uwo muntu aje nk'uwo mwana akaba umengo ni nk'uko yaba ari umukeba aje kumuganyiriza ibyo yari afite mugabo kenshi iyo bose ashoboye kuba bifashe ashobora kuduha arafashanya nimba ari kugenda kumuramutsa kumushira umwana kugira icyo amufashije bito bito usanga ari sawa ego nico nashaka gushikiriza
ego mekirezi wewe uvuze yuko ukuze ura hari ibyo urinjira mu byo kurondera wo muzokubakana canke imeze gute
ndamaze kumfizira mugabo biracari hasi gose
reka twumutu reka dusabe madame Christine Ntahe akwishure muramwumvise Christine Ntahe aravuga yuko nabaye na
ukwe ngira ngo yumvise byose sinavuze ko iryo kosa ryo kudakunda na riva ku mukazana gusa navuze ko nanabukwe agira ati umwana wanje aragiye ntazosura ku mutwe yahoramba izo nabivuze birashika urumva ko ayo matati arabaho avuye no kuri nabukwe no kuri mukazana ariko kandi sinavuze ko byamara uko iminsi yose navuze ko hariho abakazana benshi abana bukwe benshi bumvikana
Ego mi murakoze reka twakire kandi Alice Alice muratwumva
Ndawumva
Alice irindi zina mwitwa nde muri amajahe
Nitwa Alice niyo nizeye
Ego
Ndi mu ntara ya Mwaro Ego
Ego mishikiriza ikibazo canke icyumviro
Jewe ndabashimiye ubwa mbere na mbere kuri kino kiganiro mwaduteguri ndashimye kuri kino kiganiro cimibano cyane cyane hagati y'abakazana na bayinabukwe
yego
uko tumaze igihe tubibona muri kino gihe turabona yuko usanga hagati y'umukazana na yinabukwe imibano ikifashe neza cyane
yego
rero turagerageza kuraba ico bivako nico kura ico cuka kibi kiri hagati yabo bantu ariko umuntu nahagerageza kubiraba umenga gutora umuti biragoye uti kubera iki kenshi urakunda gusanga nkiyo umuhungu atarubaka ugwiwe ugasanga arakundana n'ababyeyi biwe dufate arakunda abo bivukana ugasanga arabagurira utuntu ariko iyo bishitse akubaka ugwiwe ugaca usanga ibintu birahindutse uko yahora azana ibintu mu nzu kwa se na nyina ugasanga siko bikimeze
Alice nta guciriyemo uracyafise ijambo iyo zana nk'ivyo yahora azana kandi mu rundi rugo rushasha abayubatse nawe akeneye ivyo atanga biteza kugabanuka ndibaze ko biteza kugabanuka
aho onye ategerezwa kugabanya kuko urumva aba yamaze kubaka ugwiwe nawe
ubwo
ntabagitanga nk'ivyo yahora atanga ubwa mbere
yego
hanyuma ubugira kabiri naho hariho bari nabukwe babantu usanga bameze nabi ugasanga iyo babonye umukazana baramwanka bakamufata nabi bakamuvugira n'ibintu atakoze bakamudendereza ku mugabo wiwe aho ugaca usanga imibereho y'uwo muntu ugasanga irabayeho nabi ahandi naho ugaca usanga umukazana nawe aje ameze nabi cyane mu rugo ugasanga ashitse ajyanisha abantu bari mu rugo dufate bivanye rero hariho umuntu numvise yabivutse neza mugenzi wanjye ahirije kuva ngaho onye avuga ati akenshi abantu b'ubu unye basigaye bagenda atanyigisho zo mu rugo bahawe
ngo
kera bazihabwa na bayinasenge naho ugasanga ntabahari bamarene nabo ngo hari igihe usanga izo nyigisho batazihawe rero bavuga ngo umuntu atanga icyo afise rero nibaza yuko ndiko ndabwira ku ruhande rw'abigeme batarubaka yuko mu gutora marene wawe utegeza kuraba umuntu afise ijambo umuntu nawe atagiye abundabunda afise abamwigishije kugira ngo nawe akwigishe
Alice wowe urubatse
nabaye nabuko babantu alo
wowe urubatse
oya
nturubaka
oya
ubitegura ryahe
naje ndiko ndabitegura
reka duhe akanya Christine ntahe icyifuzo cyawe cyangwa icyumviro cyawe yacumbiye
reka mpanure abayi nabuko babantu nabo
iso igondi imwe nyarutsa
ego bayi nabuko babantu nabo bakwiye gufata abakazana babo nk'abana babo kuko deja n'abana babo nyene koko
ego
urakoze
ego me Christine ntahe mugire cyo mushikirije
ego arakoze nta kintu kinini yishikirije yatanze impanuro ariko yavuze ati usanga inabukwe kenshi avuga umukazana nabi urya rero kuvuga nabi umuntu naho yo muvuge uko ameze atameze neza biragoye kuko abantu bavuga ko yamuvuze neza amuvuze uko ameze mugabo abantu baciye bavuga ko yamuvuze nabi nico gituma umuntu rero abaye nabukwe bakazana turiko turavuga n'abaye bafise imana yo kuba bafise bayinabukwe bogerageza ukuri bakimurika bakaraba mu mutima bakaraba bakagerageza gushira hamwe yavuze ati abakazana nabo baje bameze nabi hari umukazana azameze nabi hari umukazana azerega yitaje hari nabo numvise bagenda babahanuye bati ugerageze kugira ubane neza n'umugabo ubanze umukure kwa biwabo ubanze umukure ko nyina gutyo rero uzoba ugo rugo uzoba umerewe neza urumva izo simpanuro nziza abagenda kubaka nibo bagenda kubaka bazi bati umuntu yampanuye ukumbega yampanuye neza cyangwa yampanuye nabi bamenye gutora ugwatsi n'ururu abamahene nabo urumva sinotegeka ngo nakuzotore Marene ameze gutyo umugabo yarabivuze uwo aje kuvuga ati nibatora Marene bashobora gutanga impanuro bazi ibyo bazoba barira erega kandi noneho niyo byanse nuko muno muri urugo rugo erega ntushuja kubwira Marene yiga ntuja kurondera pare ubanza kurondera abo nyene mubona mwatasi mukara binyene mu bitorera umuti naye handi uwo Marene abo mbora mbonanye abantu bakiri bato barundi kazi kandi nabo nyene bakubwira ko atizo nyigisha tazubaronsa tani umuntu yabibabari none rero urumva byose bagira bati bibwirwa benshi bikumva bene ibi turiko turavuga turiko turahanura duhanura abo bayinabukwe uba bafise akagaryanga muhogo abo bakazana bagira bati twebwe jewe sishobora kubana na mabukwe amenye ko ari nyina ntazomukura ku mwana wiwe uwo mugabo nawe nyene agira ati je ndakunda mama ndakunda n'umugore mbanje mugabo mama nawe ndamwumvisha yuko izo nahora ndamuha ntabyungironka mugihe ntabyungironka naho zomutwa shoboye ariko kandi ntagende yinyegeza avuga ngo henda kwibiye ngo ndubivuge agira ati yandungikanye umukazana wawe yandungikanye niho bica bimera neza erega mugabo nukuza tuguma tugororeramwe bukebuke ko turi abantu kandi urumva n'ibintu bigoye ibyo byo mu mutwe bavuga ngo urwanko rwawe nawe ko n'umukazana birashobora kuvaho mugabo n'ukuri hariho abo bantu bakiri bato birabagora rwose jewe ndabizi ko bibagora
yego me abo bakiri bato nabo nyine nibo bariko baravuga yuko abainabukwe n'abadatabukwe nabo ari intambamyi wumviriza ibyo Kirezi yavuze n'ibyo Alice yagiye kuvuga musanzu mutanga impanuro kuri abo baba bayimirije kubaka izabu mbe ababyeyi nkamwe mwebwe nta kuntu mwo kwicara hamwe namwe mukaza murahana impanuro kugira namwe ko bavuga yuko ari mwe muri ntambamye muri ibyo bibazo
erega biroroshye kuvuga ko ari umumo wese erega uri mu ikosa ntumenya hari naho utamenya kuri mu ikosa erega kandi erega none abo bantu uvuga bakuze batamakazi erega urashobora kumugarura uramugarura uramugarura ashaka kuvuga bamwe mu rurimi kandi ukamwereka ko umukunda ntusubire n'ukuza urasubira muri ivyo yavuze ntunabwire n'abantu kwa kwanga jewe nama mbona igishika abo bana buko bagira iyo bariko bara ku munsi w'inkwano bariko bararamukanya n'abakazana hari n'abahora barira none bihinduka gute bihinduka gute n'ukuri benshi baraza kandi baza bagira bati reka nje kuramutsa umukazana mugabo se sinzi ngene bitakugenda burya rero intango ibi ya mbere uwo mukazana ashitse uwo mukazana agashika agaca agira ati jewe mabukwe nzomukunda uko bizonda kose nzomukunda cyo panka gute kwa mukunda cyo kwanka gute ko bumvikana nta gushaka bose rero bategeka kugira ugushaka kumwe kuko amatati n'ubundi niyo yabyutse atagushaka kuri amatati ntashobora gutorega umuti
ego me byose bivana no kwihanganirana nibutse abariko baratumviriza ku kiganiro ari muri Isanga turi kuganira ku kibazo gikunze kuba ikibazo mu ngo zisanzwe zibana aho usanga abakazana bayinabukwe bama bari muri gwaserera turi ko turarabira rero cyo kugira izo ngorane ziri mu miryango zatumye n'imiryango itari mike mbere itandukana ziveho mutumire ni Christine Ntahe asanzwe ari i Burundi kandi no murundi kazi afise impano zo gufasha imisore hamwe n'abigeme bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo dufite kuri telefone turafite Alexandre muratwumva
ndabumva
Alexandre irindi zina witwa nde wifuza gushikiriza iki
nikonzo habona Alexandre nkaba ndi mu Butana mu Burundi
yego gira ko
alo
yego turako
nagomba gushikiriza kuri kibazo Ah, uko twabwo vraiment ko nyata yumva ababyeyi ni bumva amazuru bizanga muze mu mbere y'abana kuko abana baba bakibato kandi bo baramenye hanyuma bigatuma imibano yabo itoro no kuvuga ko baba ari ubu batagihamwe mu buzima busasa bari bakenera ariko ababyeyi baba hafi bakabereka ibigumye ko ari bibayitse batanguye mbwa kubera batarabisuka muri iyo wa mwana wabo bituma imibano yabo itabaye nziza rero mu iterambere ririmo kuri bitata kuko niho hava no kwahukana umuhungu arahukana n'umubyeyi n'umugore w'iyo kandi nabo bakabana nyine batubwihana icyo mu bisanzara kino ni ababyeyi burema yuko bakwitaho abana babo cyangwa bakaniga ibyo nshya bababwiyemo kuko bagize ubuzima basanzwe barimo murakoze
yego mpamvu murakoze namwe Christine Ntahe ababyeyi niwe mwisuka mu ngorane muri ibyo bibazo mugatera ingorane mu munota umwe
ego cyane birashika bariho bakokeza bariho bakokeza bona kantu na gatoyi akabona umukazana araherekeje umuntu ntabanye ntamenye no nico bapfana gacashika abwira umuhungu wawe wa mugore wawe yirwa mu gahinga hariho abavyeyi babikora mugabo hariho nabakazana baribo batangura amatati
urakoze turafise Diane kuri telefone Diane muratwumva
ego aloyize ndabumva
Diane irindi zina ninde muri he mwifuza gushikiriza iki
Diane ndonse aloyize urabizi ko dusanze dukorana ngaha wari wambwiye ko iki kiganiro shobora kugira ico ndagiterereye
ego me murakoze reka ugire ko nk'umujyi w'igisahira
ego jewe ico navuga kuri ibi bijanye n'ingorane amasaka kunze kuba hagati mu kazana nayo nabuke nuko nibaza yuko buryalo yize bishobora kuba bifatiye kuri kahise ingene mu kazana yafatwa muri kahise mu muryango agiye kubakamwo ko ahanini byava ukuntu bamufata yuko umengo ni umuntu agiye kugira icyo aterereye bamubona yuko ari umuntu agiye kongereza itunga muri uwo muryango aroyemwo agiye kongereza ego itunga mu buryo bw'ubutunzi mu kuwagura imirima mu kurima hama ugasanga nico nyene bigarukira ko nico bamubonamwo nikimenyamenya nuko wasanga hari ibyo abasamuha ngo yigengemwo ugasanga aba mu nzu kwa nyina bukwe n'umugabo akagaburirwa mu nzu kwa nyina bukwe kwa nyina bose bakaguma bateze inkoni imwe ivyo byerekana yuko umukenyezi ata umukazana atakibanza kinini yabafise muri uwo muryango ubu rero ushobora gusanga hari abagumye babikurana gutyo nubu nico gituma ushobora gusanga umukazana adashobora kwiyumva muri uwo muryango yagiye kubakamwo aho ushobora no gusanga mbere hariho n'ingingo zimwe zinafatwa ugasanga uwo mukazana ntibamubwiye baramukaziwe bakavugana n'abasaza we hama kumva bamubwiye ati erega bwa bundi ibintu bizogenda gutya na gutya hama nawe ati se ntabyo nari noneho umugabo wawe ntiyakubwiye kandi twarabivuganye rero mu yandi majambo nta ntererano ariko baramumenyesha ibyafunditswe umva umukazana mwengo ibyo rero umukazana ntashobora kubyakira neza kubera yuko
aba yashyizwe ku ruhande
umva umengo mu byaterera umengo ntabyo aza guterera cyane aza kunganira ingingo zari zisanzwe ziri muri uwo muryango ibyo rero mukazana ntashaka kubyakira neza nuko usanga amatata ahere ko abashaka kwiyumva mu bwisanzure nk'abandi bana hasanzwe
nibaze ko ingorane nk'izo zitaragushikira Diane Ndonse
eka
njye
ntazirashikira
imana ishimwe
baramukazanje bakiri bato
ego imana ishimwe Christine Ntahe gira icyo mwishuye
ego ndabyumvise ibyo avuze Diane Ndonse ndanamuzi kandi ndanamuramukije hanyuma ariko turiko turavuga izo jamatati hagati ya ina uko n'umukazana nababwiye ko tutofatira muri wish nitwo globalize ni ukuvuga rero yuko ibi byaba hariho mu muryango bikimeze uko kera yego byariho ariko imiryango myinshi siko bikimeze byazi ko atari ko bikimeze nicyo gituma navuze nti bibwirwa benshi bikumva bene byo ku neza y'umuryango ari uwo inabukwe ari uwo mukazana ni uwo mugabo nyine ari hagati bose bukora kugira ngo amatati ntaboneke muri uwo muryango aribo bawujejwe umuntu wese agakora uko ashoboye kugira ngo uwo ari we wese akure yisanzuye uwo muntu nawe uko akagira ati uwo ni umwana wanjye yaje muri runo rugo rwanjye yaje ku muhungu wanjye ni umwana wanjye ntegerezwa kumukunda ikitazogenda neza turabantu tuzokiyaga umukazana gucyo nyina ati ikitazogenda neza tuzokiyaga nuwo muhungu rera ari hagati ati jewe mama nzogerageza ndamuhanure jewe umugore wanjye nzogerageza ndamuhanure kuko bose ndabakunda ntaho tuzoshirana.
Murakoze imbere ko twakira undi munywanyi reka ndababaze ingorane nkizo abantu benshi bavuga yuko zaduka mu ngo aho usanga uwo mukazana nyine abana ntari na bukwe mu rugo rumwe aho usanga rero aho bidakomeye cyane ngo naho usanga baba mu ngo zitandukanye umwe akaba muri quartier cyangwa mpura gasozi ugasanga babonana rimwe rimwe ico cyo hari ico mwohanura mwoshima yuko baba hamwe cyangwa babishoboye kugira bavyirinde babe kubiri
ego bishobotse urumva bishobotse ntibubana ariko kandi hari hababana ntibakinjite ingorane hari abantu babana nibitera ingorane bagasangira twose uwo muhungu yasumye umukazana akagira ati ubujya mabuko ntaheruka tutwo kujya reka dusangire ko tutwobya ntaduheruka gatuma ati nyoko akirerekane ndaje neza nta ingorane bitera ariko kandi naho yoja kuba kure ari uwo mutima uriho wae na uko gukorugana cyangwa uwo mukazana no gukorugana naho bazuba kure na kure bazokorugana kuko ntazokwemera umuhungu azotaha ateze uwo mugore wacu amubwira ati wari kwa mabukwe wateze urumva biravana niyo mitima ndiko ndasaba nshimitse kugira ngo aba naba babikora bamenye yuko baba bariko barikoroga bariko barakoroga umuryango nta niterambere rishoboka kuko imitsi gumiranze none twebwe ko nababwiye ako karoriro n'ukuri kose ikiwe simbona ibintu ingene bishobora kukumera nabi hagati y'abantu bitwa ko bari bamwe mu rugo rumwe rw'abantu bakundana.
Ikiganiro nti muri sanga reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira amategato
aminimba ndegabako arira w'abakobwa siwo mwarira w'abahungu arira w'abaraye siwo mwarira w'abagenzi arira w'abakikiye siwo mwarira w'abako arira w'abo ngaha siwo mwarira w'iwada oya mabukwarango ndiye kumukingo nanje nkiri mu mpinga mpinimba ndegabako yewe nahora nkunga ababyeyi bakabishima yewe nahora nkungira uruhimbi rukanihe yewe nahora nkingira
ibibondo. Radio Ijwi rya Amerika nyanziriye kuri telefone nyanziriye muratwumva.
Ego me
nyanziriye mwifuza gushikiriza iki ubwa mbere mwitwa nde irindi zina
ni nyanziriye loha.
Okay.
Ego hanyuma yero kutujyanye na bana bukweta n'abakazana munagerageje kuraba usanga kabisa hari ukuntu ababyeyi binjira mu ngo z'abana ari nabyo bituma kenshi ingo usanga zikunze gusambuka hakiri kare cyane ugasanga bariko barajyagagurana ariho bagitangura ku bana. Ibyo rero ikibitera rero hajya biterwa n'uko kenshi nyina w'umuhungu cyangwa mama w'umuhungu aba afite ukuntu yifuza ko umuhungu we yokubaka mukusaba umuhungu we ko umukobwa cyangwa uwo mukobwa mushasha aba yagiye mu rugo rugo yoza arakora ibikorwa kwa nabukwe bya buri munsi nko guteka nko kumesura cyangwa no gukubura ugasanga nabukwe ariko aramugeza ibikorwa byose byo mu rugo rw'iwe. Muri icyo gihe rero urumva ko neza ntashobora gufatikanya ingo zibiri araba urugo rwa nabukwe hamwe n'urugo rw'uwo mugabo wiwe kuzitunganya. Ni muri icyo gihe rero usanga ariko haravuka ibintu by'imvururu mama akatakambira umuhungu we kigeho mukazana wa arangaya umuhungu nawe yamara kubyumva bivanye n'ukuntu usanga umuhungu ngombore atameze neza ngo mbara kuko ntabitegera atambwira ati wewe ungabira mama yabyaye kandi hari we yatumye nawe nshobora kukuronka bigatuma rero umuhungu atangura kwanga umugore wiwe urugo rukamera nabi gutyo rukandukarukana rukanatambuka kubera iyo mpamvu.
Ego Amerika.
Ego nubuga tiri, ego nubuga tiri, ego nubuga tiri. Barawe ukundu, abantu b'abamama borekera ingo, abashasha babazikinze, bakabahanura mu bintu bigoranye, mugamu gihe babona ko izimbura tangorane, bakabareka kuza baranononera ingo zabo, bakibanira mu mahoro.
Ego Amerika, tugaruke kuri Madame Christine Ntahe, abamama nibo baguma bagarukwa ko ari bo batera ingorane, namwe bose baratera ingorane mugaba ba mama nibo cyane cyane bariko barahamagara kenshi n'ugwaruka batarinjira muri ibyo bikorwa byo kubaka izabo. Ikintu mwohanura abo ba mama bakunda umuhungu wabo bakunda bagomba kumuha impanuro ahantu bogeza amakosa bakora badakwiye gusubira gukora naya?
Eko kubo baba bikora jewe naho ndiko ndigini badiko ndunganira inyigisho ngaho kuri paruwasi sinya paruwasi ngagara gusa n'ama paruwasi atari make mpura ngenda bakandumira nkagenda kuremesha ibyo biganiro murambwira abo bageni murakunda ababyeyi banyu mugabo ndimo bakundire ko babinjirira mubakunde mugabo ndimo bakundire ko babinjirira ni ukuvuga rero yuko nabo ba mama urumva ko nabo bose bariko barakura n'abantu bataranubaka ngira nizo bumva ariko kandi si viza ko babinjirira urugo ruba rwabonetse uwo muhungu abayubateguwe n'uwo mukazana bafite urugo rwiwe ni viza rero yuko bubaka mugabo nibemerere abo mama wanje abo batamakazi kubinjirira bigenda gute akantu kose kabaye ari umuhungu ntaca yiruka kuvuga ngo we mama byageze kujya wa mukazana wawe byangere yamereye gutana gutya oya none ntaca agira ati noneho ndahumiwe umwana wanje amerewe nabi kwera ijya sema y'umukazana wanje hanyuma uwo mukazana nawe ntaca yidoga ngo we ntarugo na jemwo urabona rururu hari n'ababituka hari na uko bati wibaza yuko umuhungu wawe ugasangana amajambo ariko barishurana urumva rero niho nagize ndi n'ukuri nama nabibabariye mubakunde ariko ntimubakundire ko babinjirira hari aho bashika bamenye yuko urugo ni babiri mugabo kandi batigije inyuma na gatoyi umubyeyi batigije inyuma ababyeyi babakunde babaha ibyo bashobora badaramutse babaganirize kandi habaye ingorane ifika imbere y'uko babija hari inyuma y'urugo imbere y'uko baja kwitaza babivuga umukazana avuga inawukwe avuga umukazana wa muhungu n'aba ari muto nabahagara nabahamagare abahanure ati none tugiye gutoya none wa mupasi wanje none mpebe mama gose none mama none mpebe umugore wanje nibikunda habikiga ega haburi kiyago ingo nyinshi zisambuka kubera buri kiyago
ntibicara hamwe ngo batorere nyinshi ibibazo baba bafite
ubyumvira kugahinga woyi nabukwe yumva ivyo bavuze kugahinga kajana wawe yakuvuze kandi naho yawe yavuze bitoyi ubivuga waravyungura uwundi bakamara bati unyoko uko yavuze ibi nahatacuwa yavuze cyangwa yavuze ibintu bagaca bungura abantu barungura niko abantu tumeze tugenda turungura abantu bake bakunda ibintu bimeze neza nacyo gitumye rero amatati yo mu rugo aja hanze mubaza mukayicara mukabiyaga mugaca bugufi muguca bugufi
murakoze katwakire Vedaste muratwumva muri he Vedaste muratwumva Vedaste ni tumuronse kuri telefone sinzi ibigoranye ariko reka mbaze Madame Christine hari abahungu bakunda abigeme ariko iwabo waba w'umuhungu bakanka uwo mwigeme uwo muhungu akunze uwo mukobwa iwabo bakamwanka abandanye uwo mugambi canke bihebe bizomutera ingorane mu nyuma niya mushikana muri urwo rugo bamaze kwanka uwo mukazana
oya nta na gatoyi kubwanje umuhungu ni watoro bazokubakana nta muvyeyi n'umwe ashobora kuvuga ngo ntuzane uwo mukazana uwo mugore ntitumushaka bazotubera umukazana boba bishimikije iki ntibikunda kuko arazi ico yamushimye arabicho yamushimye abisaba imana imana ikabije imbere hanyuma akamushira mu rugo bazoheza bamukunde atamukunze naho nta kundi bazoheza babane mugabo nta muhungu ategeze kuvuga bategeze kwange none bo mwangira umwe agashira kazana ubundi bati nuwo ntitumushaka wa gatatu gucyo gucyo azoguma yanga kandi nawe aba yamushimye abaricyo yamushimye sibo bamushira mu rugo niwa mushira mu rugo niwe yoheza akamenya icyo umutima umubariye ni imana rero kandi bari kumwe
murakoze Thomas kuri telefone muratwumva Thomas muratwumva telefone ziratugoye Thomas muratwumva ego turafise ibibazo kuri telefone muratubabarira mutwihanganire gatoyi ariko twibutse abadufatiye mu nzira ku kiganiro ari muri isanga ku minsi ya gatanu tuvuga kuba kenyezi ubu turiko duca irya nino ku kibazo cy'umukazana na nyinabukwe cyama cyateye ingorane mu ngo zitari nke zimwe mbere zikanasambuka turi kumwe na Christine Ntahe n'umufasoni ariko aradufasha guca irya nino kuri ibyo bibazo kugira turabe yuko twotorera inyishu icyo kibazo naho ari kibazo kigoye abantu rero mu mitwe barabyishyizemo yuko bidakunda atamubana ushobora muri ibyo muri icyo gihe muri iyo mibano y'abayinabukwe n'abakazana babo Christine Ntahe icyo kintu twokigira muri rusange ko bidashoboka cyangwa abantu mwabwira iki
yego je nakubwiye yuko n'umugani uriho washaka mu twakoze twumva ngo kugwankurwa ye nawe ko n'umukazana gwabaye akaramanda ubwo rero mu mitwe ibiri mu mugabo kandi nakubwiye neza yuko tutofatira mu bwishi bimwe bita globalization mu rurimi rw'igifaransa ngo ntayi nawe ukwe n'umwe ashobora kumvikana n'umukazana hina kugiye n'ukuri nakuhaye akarero ka baramukazanje batanava na hamwe bashaka bagwaje na bukwe gushika bari bo bamwoza gushikaho bamusiga gushikaho bamwambika gushika naho ashingera nibo bagibikira gute je bari banyankiye nuko njana mu bitaro kurara bati we ntabyo gishobora nitwe tuzobikora tuzobikorana n'uwo mutoyi wawe akibishobora nabuze ku bayoko umva n'abandi bose nzi benshi mugabo n'ukuri hari habo bigora rwose rwose we nakubwiye ko hariho n'abazana baje babagemure bacaga ati twara umiti wabo nanjye ndi wanje ni byinshi cyane abandi bakanga kubashira abana ngo bari n'ubucafu banduza abandi bakacyari n'abamwibwira bati byo bigiye kuratubari ati je umunsi umwe je nari ngiye kugura impuzuma uko nawe yarashinge twarahuye n'umukenyezi arambwira ati ibyo ushize n'ibi tugiye kugura ikigoma cy'amabuko aratwerenga ngo wagure uyu munsi nyoko ngo ayikoye murarinda ngo jewe ni fanta gutyo nyine umuhungu wataje sindamuha nukuri ni kera uwo muntu naramuguma gisinzi kwa kiriho sinzi kwa numba mugabo byarantangaje cyane ko nace nabwira nderegasha niwe muvyeyi terega nyoko ubukwe n'umuvyeyi kwa ngo byo ni ibyawe ugaho urumva bariho bameze uko ariko nubasaba yuko nibironderera imihezagiro bakiriho inabukwe n'umubyeyi yuko bukwe n'umubyeyi wamwige mu gucuja kubaka wa mukenyezi uri mu rugo ufite nyoko bukwe niwe mubyeyi naho uzogira gute we mubyeyi ubwo rugo je mpura ndababwira ndiko ndabigisha ubwo ufite imyaka 25 30 35 uzogira imyaka 80 ari huri 85 irenga none umva wowe warahevye hariya muhira ego ugiye uri muto uzoharongera abana buzukuru na buzukuru none uwo muntu icyo kubuza kumukunda ni iki basi bikunanire wagerageje ko wumva bavuga bati nabo batamakazi bisuka mu ngo z'abahungu babo basigerageza impano basigerageza wowe ku mutima wawe uti burya nari naragerageje mugabo nturi ntuhagarara upfa n'umugabo wawe murara muhagaze kubera inyifata itari nziza kubera urwango ushaka kwerekanya ko bukwe kandi ari we yari umubyeyi wawe
egome
tura abana mu nzu bakumvikana Aloise
egome
unzimwe
yego Ego mihura koze, hariho ubutumwa turiko turabona kuri Facebook, hari uwanditse avuga ati mabukwe arakunda kuvuga ngo ndakumbuye cyane umuhungu wanje, aravuga ukuntu we n'umuhungu wiwe bari bakundanye gose, ngo ibyo bigaca bituma niyagiriza kubona narubakanye nawe kuko bitera mabukwe uwo mubabaro. Uyu yitwa Natasha, niwe yabivuze, icyo cyo kivuga kwiki?
Yanditse ngo ndakumbuye umuhungu wanje.
Yego me.
None iyo ntakosa ririmo yo nawe uwo muntu Natasha nawe yoci inkoni ngufi ngira ngo tutaciye tufata ngo twiyumvire ibyo uwo mu Natasha yoba uwo munya nyina bukwe bayiyumvira ngira ntabashatse kumwangi kumwereka ko atamwumvira nawe atagize ati niyumvira umuhungu wanje gusa we wa mukazana wanje urambabarira sindakwiyumvira aho n'ukuri ntakosa twoshira kuri uwo mutama kaza avuga ati ndakumbuye umuhungu wanje erega umwana uramukumbura none ubwira ngo tumukumbuye mugabo aje kwandika ego uyu mwari ati erega mwana wanje nawe wa mukazana wanje ndagukumbuye mugabo avuga ati ndakumbuye umuhungu wanje none ntakosa ririmo nduzi gukumbura umuhungu wiwe
n'urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi
none yoreka kumukumbura ahubwo agize n'Imana akamwandikira ati ndagukumbuye ni byiza aba ariko aramwiyumvira acamwiyumvirana n'abiwe bose abo bari kumwe.
Ego me turabona mu buhinga bw'ivyuma telefone zisa ziriko zirakunda niyo saba kuri telefone muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego me tubasabe mugire icyo muvuze mwitwa nde irindi zina?
Nitwa Niyonsaba Cormeille. Nagomba se n'ushima shimira umubyeyi
yego
abayiyumviye ibyagiro nk'iki kubibondo tuba tukiri bato nibazwa ko ibi byago nk'ibyo bitangura kuva kera tuba dufise koko ingo zimeze neza gihugu kagitunganye kuko iyo nyamukuru itangurira mu rugo ariko nagomba ndamubaze gato nige ki bwa ariko barakora cyangwa yiyumvira gutanguza muri gihe cya none mu ngo n'imiryango kugira ngo uwo muco mwiza ariko arerekana utsimba tare cyane. Murakoze.
Ego me ndetse kubikorera kuri iryo shengera tsengera ko gusa ntiyifuza yuko yo kwiragira mu gihugu cyose uwo mugambi mwiza nkuko muri ko murawushima ukorere mu bice bitandukanye by'igihugu bifashe abatari ba Christine nda ntahe.
Ego arakoze Colonel kudushimira urumva ko ego navuze ko kuri paruwasi finijana narabisabye ubwa mbere mugabo kandi sindi jenyine hariho abigisha ijambo ry'Imana hariho abigishije je narababwiye ko ijambo ry'Imana sinarinonosoye nasabye guterera mu byo nshobora ubwo rero ngenda ruko bampamagaye hariho amaparuwasi rero birenshi maze gushika kuri hagati mu gihugu rero hoho singenda bampa abo oye bagira bubake bampa ababyeyi rero nivyo ndababarira ababyeyi nivyo ndababarira paruwasi y'iwacu barigeze kuntera iteka kandi yo kuremesha ibiganiro kuipasika ku mapasika aho rero haba hari abantu benshi abatama batamakazi abubatse ivyo nivyo ndababarira mugabo gukwira igihugu cyose sishobora kugenda ntaziyonja sinitumira ukuri barampamagara kandi nkabanguka kandi nkagira nti hariho ikintu gitoyi gishobora guhinduka naho hogira umwe abyumva canke babiri baraheza bakazohindura ingendo gucyo bigaheza kumbure bikazokwira hatari hake ariko birakenewe gose ko ina ukwe umukazana yumva yuko ni umwana na nyina aho bazoshirana uwo muhungu nabo bariko kuguma bamumena umutwe ko arabura aho atamba aravuga ingene ahagarara ari hagati y'abantu akunda aba hagati y'abantu akunda baba bari kubora muzungagiza nawe inguvu ziratinda zikamuherako agahava afata imyifati itariyo ibabaza nyina cyangwa ibabaza umukenyezi kandi ntawashaka guta ntata nyina yaramwibarutse kandi ntata umugore ko yaramushimye niho mvuga nibyo je mvuga.
Ego me tumenyereye kumva ndetse na twebwe twarubatse izacu yo turi mu manza z'ubugeni imiryango ibiri bariko barahanahana amajambo bakavuga ati uyu muryango ubaye umwe ntitukira imiryango ibiri murabi wacu namwe murabi wacu kumva izo ngorane zica ziza abo bantu ntibagaruke kongera kwicara hamwe nkuko bayivuze mu majambo ico bahanurana igihe
birababaza nyine ucumenga byari ibintu by'ibirori by'ibirori ariko kandi ikibabaza nuko bareka guhamagara iyo miryango mugabo ukadusanga bo hanze atani ico babyababira bako barabizi kuko ibishavu rimaze kuza mu mwese agenda avuga uwundi avuga uwundi avuga uwundi mugahava muca mu ibarabara byose bibanditswe ko ngaha muhanga hariya muri rujya rugo kwa ntaka nta kigenda ariko je nama navuze imbere mbere yuko niyo miryango ibirikorana nibace bugufi batindi ishavu bicarane byanse baraba umuntu wo ruhande aza bahanure byanse baje muri uwo muryango urumva ibyo kuja hano ibyo byose sinabyiza
murakoze
bamenye ko ego cyane urugo nurwa urwo rugo uwo mutama kadada adashenge hajya none je nama nababwiye mbere wewe wa mwigeni wewe uragiye imana yagutumye hajya ugiye kuba umukazana wajya wowe ke hatagiye uwundi ni kubera imana yizeye ko hari ikintu uzuhamarira none ugiye kuhamarira urwanko urwanko ntacyo rumaze urwanko ntigubaka urukundo niko gubaka mugire urukundo rero
yego mbere reka twakire Ndayisenga ndetse ni nawe ashobora kuba ni wanyuma Ndayisenga tuguhaye umunota umwe
yego murakoze cyane
nyarutsa
amwe kubaramutsa burya nashi ntiganiro mwagize gishi byavutswe ariko akantu nashakwaza gatoyi mbazati sine ntahe ati mbe ni kubera iki burya umukazana mu ndero y'ikirundi akunda kwita inabukwe mama murakoze cyane
egome reka tumusaba kwishyura n'ingoma
none si mama ubwira ikibazo kirimo ngaho ega ni mama none ntaba yagiye ku niwe mubereye umubyeyi yinjiye mu rugo rurimo umubyeyi mama ni icubahiro aramuhaye icubahiro mama ni izina rigerekana urukundo mama uramukunda mama uramwubaha mama uramufasha ni mama nyene nta wundi ni mama wumva yo mwitande urakoze
ego me reka ndakubaza iki kibazo ufisi impano yo guhanura abo bakiri bato uravye abo maze guhanura bubatsingo ubona umwembu w'ingo zabo umeze gute
kemo nari mwiza kuko ntanabonzerega erega jewe mugenda kuri paruwasi bampamagaye mugabo ungena nabimenya haraho ngenda nko mu mabiho ahantu ukadomba eh wowe waranyigishije ni wewe nshinga kuko baba ari benshi baba ari kumwe n'ababubakana nyine baba bicaranye sindabamenye ukadusanga ndiko ndagenda mu ibarabara umudugu urahagaze mere tuguhere isi nje sinabamenye waratwigishije none hari none hari akamaro byamaze ni ukuvuga ni ashengo n'igitangaza ngo bijya bintu watwigishije by'ikiyago mu ngo no mu miryango ngo ni ukuri warakoze ibi byo rero ndabironka n'amatelefone nkayaronka kandi hari naho n'abandi baza bakambarira bati duha umwanya tuyage nta byamaverade hariho abaza ngaha muhira cye tugahwanira ahantu tugasura tukayaga gasura nk'abahanura ariko byinshi ndahura n'abantu bambwira ntakibibuka na gatoyi hari n'abanzanira abana ngo bari barutse ngo narabigishije ntari ndabaza umwimbu rero warabaye mwiza ndabishimira Imana
urakoze akajambo ka nyuma imbere yuko turangiza ikiganiro Madame Christine Ntahe
nibashira imbere urukundo bashira imbere ikiyago bace bugufi barabe ikibahuza bose bunguke kumwe ntihagire uwunguka wundi ngo atsindwe ntihagire utsindwe ngo yunguke bunguke kimwe babe mu rukundo babe mu kanyamuneza babe mu kubahana kuko ni bamwe ni nawe ukwere umukazana ni rugo rumwe aho bazoshirana bategezwa kubana niko Imana iba yarabyanditse kandi
urakoze Madame Christine Ntahe ku ijwi ry'Amerika turagushimiye
oya mwakoze kumpamagara mwakoze
reka dushimire n'abagize akanya kugira intererano batanze muri kiganiro tubashimire mwese kiganiro twateguye muri aka kanya ibyumviro ni byinshi ibibazo ni byinshi ibyifuzo ni byinshi ariko umwanya n'umwanya ibiganiro bica ku ijwi ry'Amerika birabandanya mwari kumwe na Aloyse Bwirimana kuri mikro Inosa Kimenyi niwe yariko aradutunganiriza mu buhinga bw'ivyuma ndabasezeye ndabifuriza umunsi wa gatanu mwiza iwanyu mu ngo zanyu ndetse ndabifuriza n'ingo zitekanye mu mahoro ziterambere n'igihugu kikabonera n'iterambere nyakuri Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro birabandanya.
mfungije abatwengagura abazose bavuze ngo nifumbasi abasesagura abazose